bimwe radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu mwabonye bucya ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no ku isi muri iki gitondo. Murayagezwaho na Loise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe muteza amatwi tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta ya Gambia yavuze jo ku munsi wa gatatu ko izokurikirana mu butungane wahoze arongoye icyo gihugu Yaya Jame. Imwagiriza ibyaha byo kwica, kuboreza igufa hamwe n'ibindi byaha byakozwe ku butegetsi bwiwe bwamaze imyaka irenga 20. Yaya Jame ari mu buhungiro muri Guinea Equatoriale. Igihugu kidafitaniye amasezerano yo guhanahana abarondegwa n'ubutungane na Gambia. Komisiyo y'ukuri ugusubiza hamwe no gutunganiriza abo ibyaha byagize ko ingaruka yari yasabye ko ikurikiranwa rya Yaya Jame hamwe nabo bafatanije gukora ibyo byaha byokorwa na sentare yo mu kindi gihugu cyo mu burengero bwa Afrika. Iyo komisiyo yatohoje abantu bari hagati y'240 n'250 barimwo umumenyeshamakuru w'itororokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP Deida Iadara bishwe n'ubutegetsi bwari burongowe na Yaya Jame. Ku ntambara yo muri Ukraine, perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko yiteguye kuganira n'Uburusiya, ariko mu gihe gusa ari we abonanye na perezida Vladimir Putin. Avugira mu nama y'ubutunzi ku isi yabaye ku munsi wa kabiri World Economic Forum akoresheje ubuhinga bwa video, perezida Zelensky yavuze ko hari inzira ya kidiplomasiya yo kuva muri iyi ntambara mu gihe perezida Putin yoba atahura ibiriko biraba. Perezida Zelensky yongeye kuko intambwe ya mbere mu kuganira n'Uburusiya ibwirizwa kuba ugusubiza inteko z'Uburusiya ku mirongo zarimwo imbere y'uko zitera Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ariko ibi Uburusiya ntacyo burabivuga ko nta kindi kimenyetso cy'ibiganiro bigamije guhagarika iyi ntambara cyabonetse mu ndwi zirangiye. Impande zose zibandanya zagirizanya kuterekana ugushaka kuganira. Kuri iyo ntambara nyine inama nshingamateka y'Uburusiya ku munsi wa kabiri yaratoye iremeza integuro y'itegeko riha ububasha butungane bw'icyo gihugu bwo kugara ibiro by'ibimenyeshamakuru mvamakungu bikorera mu Burusiya by'ibihugu byugaye ibimenyeshamakuru by'Uburusiya. Ibi bikurikiye iyugagwa rya bimwe mu bimenyetso by'Uburusiya mu bimenyeshamakuru by'Uburusiya bikorera mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Ni nyuma y'aho Uburusiya bwinjiriye muri Ukraine. Iyi nteguro y'itegeko ibuza kandi ko amakuru y'ibyanditswe cyanke ibishikirizwa n'ibyo bimenyeshamakuru bizaba byugawe abuzwa gukwirakwira mu gihugu cy'Uburusiya. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov akunze kwagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi guhagarika ibimenyeshamakuru byegamiye leta y'Uburusiya. Ibyahagaritswe ni itorokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya Sputnik hamwe na television RT. Avuga ko ubu ari guhamyanga ubwigenge bwo gutangaza amakuru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Ukraine, muri Pakistan, muri Afghanistan, murambabarira, abatalibani bavuze ko hari ibisasu byatewe ku musigiti wo ku murwa mukuru Kabul bihitana ubuzima bw'abantu batanu bariko barasenga. Ni mu gihe izindi bombe zitatu zaturikiye muri bisi mu buraruko bw'igihugu zica ingenzi zitanu. Umuvugizi w'abatalibani mu ntara ya Balk, Muhammad Asif Waziri, yavuze ko amabisi yaturitse yari yatezwemo ibisasu mu gisagara cya Mazar-e-Sharif. Yavuze kandi ko abishwe bose muri rusangi ari abantu 9 hamwe na 15 bakomeretse. Umutegetsi wo mu gipolisi atashimye ko amazina yiwe amenyekana, yavuze ko abishwe bose muri Mazar-e-Sharif ari abo mu bwoko bw'abashiite. Nta muhari n'umwe uremanga ko ari wo uri nyuma y'ivyo bitero ariko ibitero nk'ivyo bikunze gukogwa n'umuhari ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uzwi ku izina rya ISIS-K. ISIS-K uho ukorera muri Afghanistan kuva mu 2014 ubonwa ko ari intambamye ikomeye ku mutekano w'igihugu kuri iyi ntwaro y'abatalibani.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo mu makuru y'inkino, ama ekipe US Monastir na yo muri Tunisia na Petro do Rwanda yo muri Angola niyo azokina urukino rwa nyuma rw'irushanwa rya Basketball Africa League ririko rirabera i Kigali mu Rwanda. US Monastir yaronse itike imaze gutsinda Zamalek yo muri Misiri ku manota 88-81. Zamalek yatwaye iki gikombe umwaka uheze ntiyari bwatsindwe urukino na rumwe muri iri higanwa. Nayo ekipe ya Petro do Rwanda yo yaronse itike imaze gutsinda FAP yo muri Kamerune ku manota 88-78. Urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi wa gatandatu i Kigali, ariko imbere yaho ku munsi wa gatanu hazokinwa urukino rwo kugwanira ikibanza cya gatatu hagati y'amaikipe ya FAP hamwe na Zamalek.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa muri iki gitondo hirya no hino ku isi. Shuti zacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Muri uyu mwanya kandi muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumvira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda rwaraye rurekuye by'agateganyo Elsa Iradukunda wabaye Miss Rwanda mu 2017.
Ndanezerewe cyane, umukuriya wanjye yaramaze igihe afunze. Ikigaragara nuko ubushinjacyaha bushingiyeho iperereza ryari rigeze, nabwo bwari bwasabwe gutanga amahirwe kuri Iradukunda Elsa ko yakurikiranwa ariko adafunze.
Maître Nyamaswa Raphael na avoka wunganira Elsa Iradukunda uzaburana ari hanze. Muri aya makuru kandi turagaruka ku ntambara hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'abaturage bahunga. Naho mu Burundi, polisi yataye muri yombi abagabo 8 barimo abapolisi 3 n'umusirikare 1 baregwa ko bari mu mutwe w'amabandi mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane, ntimugiye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Nyiragongo, umutwe w'inyeshyamba wa M23 ejo wararwanye bikomeye n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Abantu 1000 barahunze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Aliya Sanka Darius.
Mu misozi ya Mwaro na Kingarame mu karere ka Nyiragongo mu rometero hafi 15 n'umujyi wa Goma niyo hatangiye imirwano mu gitondo cyo kuri wa gatatu 25 hagati y'ingabo z'igihugu FRDC n'abarwanyi ba M23. Ibyo bikaba byatumye abantu barenga 9,000 bagana ikanyarukira mu rometero hafi 10 n'umujyi wa Goma. Jean Safari yahuye n'ijwi rya Amerika aturuka Kingarame ahabereye iyo mirwano.
Kuke nijoro nga saa 9 bwenda guca tumva amasasu, numvisha amasasu, ndikoye tuzi ngo bari kuvuga ko turi pe uno mu gitondo n'uko turi kumva abaturanye n'umupaka iyo hirya arera mu mbuza bari kuvuga ati hari ikira cya abanyarwanda banyuzemo bari kuzi no muri Kongo, babona kuza kugota agace ka Kongo kamwe, babona kukarasa mu iki gitondo. Turatekereje ko tena tubana gwana tugafatwe abaturage tubona kwirukanga mbese turuguhunga.
gukurikirana n'ubuzima bubi bafite aho bageze barasaba ko abayobozi n'ayandi mashyirahamwe arwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gufata ibyemezo bikomeye mu buryo budatinze kugira yuko ibi bintu birangire hakiri kare na mbere yuko indwara zitandukanye zibageraho Nyirasafari Clementine afite abana umunani akaba ari n'umupfakazi
turasaba ko abayobozi bafasha kuko ntakundi twabigenza byose twabisize mu rugo
abahagarariye protection civile n'abandi bagira neza batangiye gufasha izo mpunzi bakavuga ko bari gukorana na guverinoma barebe ko ubuzima bw'abo bantu butaba bubi cyane Joseph Makundi ni umuhuzabikorwa wa protection civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru tumaze kuvugana n'abayobozi b'akarere abahagarariye CICR n'abandi kugira ngo turebe mu buryo bw'ibanze twabona aho twashyira aba bantu kuko ibi bitugezeho tutiteguye kubona abantu bangana gutya bahunga ntabwo byoroshye tubashakire aho barara muri iyi minsi ibiri ariko dufite icyizere ko ingabo z'igihugu ziri bushake igisubizo kuri iki kibazo mu buryo budatinze General Sylvain Kenge avuga ku izina ry'umuyobozi w'intara yabyiye ijwi rya Amerika ko imirwano ikomeje kandi ahamagaye abaturage kutagira ubwoba no kuba amaso kuko ingabo z'igihugu ziri gukora uko bishobotse kose ko ituze rigaruka muri utwo duce tw'akarere ka Nyiragongo
déterminé à ne laisser aucun centimètre du territoire national.
Ingabo z'igihugu ku bushake zifite zo kutarekana metero imwe ya Congo mu maboko y'abagizi ba nabi cyangwa abaterabwoba byifashe neza ijomba n'ikibumba niyo mpamvu umuyobozi w'intara ari gushakisha uko bakemura iki kibazo arasaba abaturage kuba maso kudatinya kutagira ubwoba no kugira icyizere ku ngabo z'igihugu iyo mirwano iri hafi y'umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru yatumye ko ibintu bisa nkaho bitagenda neza kuko abapolisi n'abasirikare bari mu duce twose dukomeye tw'umujyi kandi n'inzira iva i Goma igana i Rutshuru ikabira afunze mu mpande zose yaba ahari abarwanyi ba M23 mu gice kimwe cya Kibumba n'ahari ingabo z'igihugu mu kindi gice Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika
imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 yatumye ubucuruzi n'ingendo bihagarara ku mupaka wa Bunagana hagati ya Congo na Uganda abaturage ibihumbi n'ibihumbi bambutse umupaka bahungira muri Uganda umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aratubwira imvura irambuye
tutakabiliana nao utufu hadi mwisho
uko niko ibintu byari bimeze uyu munsi mu bice byinshi byo muri teritwari ya Rutshuru kandi ijwi rigufi ni rya Willy Ngoma umuvugizi w'inyeshyamba za M23 avuga ko bazarwana kugeza imperuka mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu abaturiye Bunagana bakanguwe n'urusaku rw'imbunda za rutura rwaturukaga mu duce two hafi y'umupaka twaberagamo imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Congo FRDC nubwo ku munsi wa kabiri aho Bunagana hari hatuje imirwano yongeye gusatira uwo mujyi imirwano yabaye kuwa mbere yatumye abarenga 5,000 bahungira muri Uganda nk'uko byatangajwe na HCR kandi ku mugoroba kuwa kabiri umubare munini wari wasubiye mu rugo ariko amakuru aturuka ku mupaka yerekana ko abari basubiye mu rugo bose hiyongeyeho n'abandi bongeye kwirirwa bahunga umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda Ismail Ndayambaje yasobanuriye ijwi rya Amerika uko ibintu byari byifashe
amasasu iri wara amasasu ariko no ubisanga bigabanyutse muri uyu mwanya bano mu mujyi wa Bunagana abantu na nizi sabuzuye ku maveranda y'amazu abandi bisa ni benshi banyanyagiye ahangaha bose bamwe bari kumanuka abandi bagatarama ariko aho bigira ahangaha abari kuva muri Congo ni bo benshi be umubare munini nuri kwinjira mu Uganda kuko uza gushaka aho amacumbi aho bari burare
Leta ya Uganda n'imiryango itabara impunzi irasaba ubufasha bw'ibihumbi n'ibihumbi bihungira muri ako gace ka Gisoro gafite ubushobozi buke kandi kari hafi cyane n'umupaka imodoka za HCR zagaragaye zimura impunzi zizikura ku mupaka zizijana mu kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande nahamagaye umuvugizi w'inyeshamba za M23 wiri ngoma mubaza icyo bagamije kugeraho muri iyi mirwano hamwe n'igisirikare cya leta
takabiliana nao adi mwisho iwezi tufikia tena sisi kama MPTC
ati tuzahangana nabo kugeza imperuka twe nka M23 ntituzongera kuva ku butaka bwa Kongo ntituzakora irindi kosa byo guhungira mu kindi gihugu nko mu gihe twagiye muri Uganda niba umuntu atekereza gutyo arimo kurota niba MONUSCO ishaka gukomeza kudutera byibura tuzaba dupfiriye ku butaka bwa Kongo
hata kukufa si tunakubali hiyo kabisa obe tukatiwe shimo na mpanga FDLR hawa nyatura atafazari tukufe na ndege ya MONUSCO
aho kugira ngo FDLR cyangwa nyatura iduce himiti kwikoresheje mipanga byibura rikatwicwe n'ibitero by'indege z'intambara za MONUSCO twiteguye gupfa kuko duharanira uburenganzira bwacu turashaka kubaho neza mu gihugu cyacu cyo abana bacu n'ababyeyi bacu bagomba kubaho mu mahoro mu gihugu cyacu turashaka ko igihugu cyacu cyatubera cyiza twese hatabayemo ivangura
bawishi muzuri iko inji vizuri sana bila ubaguzi
twagerageje kubona igisubizo ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo ariko ntibyadukundira nyamara ariko iyo leta ntabwo ihwema kuvuga ko uwo mutwe wa M23 ari umutwe w'abarwanyi ho ruhindura imyumvire kandi ushyigikirwa n'abanyamahanga kugira ngo uhungabanye umutekano w'igihugu nibutse ko inyeshamba za M23 zagize amasezerano y'amahoro na leta ya Kongo ariko akaba zishinja leta ya Kongo kwanga gushyira ayo masezerano mu bikorwa amakuru aturuka irucuro yerekana ko umuhanda uvigo mugane rucuro na bunagana wiri utagendwa kubera iyo mirwano Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube Instagram na Facebook voa radio yacu urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda ejo rwategetse ko Iradukunda Elsa wabaye Miss Rwanda mu 2017 afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze mugenzi wacu Asumte Kaboyi yakurikiye isomwa ry'urubanza mu rukiko rwicaye mu Kagarama
icyemezo cyasomwe Miss Iradukunda ari mu rukiko ndetse n'umwunganizi we n'abanyamakuru benshi n'abantu bake bo mu muryango we kuri uyu wa gatatu nta mukobwa n'umwe wabaye misi cyangwa se wahataniye irushanwa wari waje kumva urubanza rwa mugenzi urukiko rwabanje gusoma ibyaha kekwaho rusobanura n'uburyo impande zombi zireguye urukiko rwavuze ko ubushinjacyaha bwasabye ko misi Iradukunda arekurwa gakurikiranwa ari hanze ubushinjacyaha bwari bwasobanuye ko aho bagejeje bakora iperereza hahagije ku buryo nta cyasubira inyuma uyu mukobwa Iradukunda risa nawe n'umwunganizi we nibyo bari basabye mu iburanisha ribanza kuko byasomewe mu ruhame ubw'urukiko rwatangazaga umwanzuro warwo urukiko rwahise rushimangira ku icyemezo cyo kurekurwa kwa Miss Iradukunda gihita gishyirwa mu bikorwa akimara kumva ko ari kuwe by'agateganyo Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa yagaragaje ibyishimo umwunganizi mu mategeko Maitre Nyamaswa Rafael nawe ntiyahishe icyari ku mutima we
icyemezo kinejeje umutima wanjye ndanezerewe cyane umukwiye wanjye yaramaze igihe afunze igaragara nuko ubushinjacyaha bushingiyeho iperereza ryari rigeze nabwo bwari bwasabwa gutanga amahirwe kuri Iradukunda Elsa ko yakurikiranwa ariko adafunze kubera ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gutanga umusanzu mu butabera kuri jyewe turanashimira Imana kuko Elsa ni ukuri cyaramubabaje yababajwe igihe yafatwaga
urukiko rwagaragaje ko Elsa Iradukunda yatanze amakuru y'ukuri ari nayo mpamvu ubushinjacyaha bwamusabiye gufungurwa by'agateganyo Maitre Nyamaswa yasobanuye ko nubwo yunganira afunguwe agikurikiranwe n'amategeko
bitavuze ko dosiye ibivuyeho abashobora kuzaburana urubanza mu mizi ariko bahawe amahirwe yo gukurikiranwa adafunze ni ukuvuga ngo igihe nikigera tuzaburana urubanza mu mizi aho noneho dushaka kuzaburana bavuga ngo ahamwe n'icyaha cyangwa nago ahamwe n'icyaha iperereza riba rigikomeza ariko buriya ubushinjacyaha bwageze aho bumugira icyizere bavuga ngo ntiyatoroka ubutabera bavuga ngo ntiyabangamira iperereza n'ibindi n'ibindi hari ukuntu biba byazanye ishusho nziza
ku ruhande rw'uwarufunze
Minisitiri Iradukunda Elsa yari yatawe muri yombi ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa gatanu ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB twavuze ko akurikiranwa nk'ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bifite isano n'ibyaha bishinjwa Ishimwe Dieudonné we aracyafunze kugeza ubu uyu Ishimwe Dieudonné niwe wateguraga irushanwa rya Miss w'u Rwanda Iradukunda Elsa ntacyo yatangaje itangazamakuru kuko twarenze tuva ku rukiko akiri mu biro by'urukiko kuri wa gatatu yari yaje mu rukiko yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umukara bitandukanye n'ubwa mbere yaje mu rukiko uyu munsi yari yashyizemo agapfukamunwa kamufashije kwirinda kugaragaza amarangamutima imbere y'abanyamakuru benshi bifuzaga kumufotora n'ubwo urukiko rwari rwababujije Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Tuve ikigali tujye mu Burundi ejo kuwa gatatu ishyirahamwe Parsema ryamuritse umugambi ryise amahera yacu uburenganzira bwacu umugambi ugamije gufasha kugenzura uko amafaranga ya leta akoreshwa ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye
Ni programu izomara imyaka itanu yashikirije abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu n'ishyirahamwe Parseme rifite intumbero yo guhamagarira Abarundi guhindura ingendo no gukurikiranira hafi iby'ubutunzi n'intwari ibereye mu Burundi Iradiyo Ijwi Amerika yavuganye na Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe kuri telefone atubwira ko iyi nteguro ije gufasha kumenya uko amafaranga ya leta y'u Burundi akoreshwa
Burundi buracyafite ikibanza kiri nyuma mu bijyanye no gukoresha amafaranga mu muco ubwambere hari cyo bita raporo PRADOBIGE dukima y'intangamarara kugira abantu baronke ikingene bayiharira ku bijyanye n'imigambi n'ibindi byogenda no kuvuga inama nshingamateka yahariye ko cyemejwe n'abandi bashobora kuba ku mbere baterereye usanga abashyikiranganji biga bya leta abaminisiteri mengo n'abantu bagiye gusara nyungu bagiye gusaba umwami ati twidukeneye dukeneye agashagenda kiherera nabiwe wewe muri yambere n'amahitu kurengeja yawe ntitukurengeja yawe ntitukurengeja none byafatiye kuki
Faustin Ndikumana abandanya avuga ko iyo neguro izo nafasha mu kumenya utugwi tw'abantu bari bamaze kwimonogoza mu kunyuruza itunga rya leta ndetse kandi ko n'umunyagihugu muto nawe azobasha gutahura ikoreshwa ry'amafaranga y'imigambi ya leta itandukanye biciye mu nyandiko zibanogeye
ibijyanye n'amakuru nzayemeza maro atazoboneka gute mbega amadini dufisangana gute azorushwe umwaka bizogenda gute bigi barabaragibuza ikintu cyihuta kirembeje abantu ni kiye kiri priorite abantu bakagira gutabe umushyirahamwe riba yuko agiye gutegura bije yumvise ibintu abantu baraba n'imigambi yavuze ubusumbi yindi kuko twana tuvuga tuti amahera ya mari make mwatwakenera byinshi mugabo kuya piyo no kumenya ibije imbere y'ibindi n'igihe gishasha agira tugirire ibi bitoro mbese rock strategic bazoyituba kiri umwaka ibyo rero ni natwe kugira abantu babimenye kese ugasanga rero abantu bisigarije arabashikirangaje bisigarije arabazo koresha mu bindi cyane ndee ndabyo byo kunyumva ugasanga niko bifatiraho
kubgajambye bigira imana ya nonose bijanye n'amategeko ikibazo kihari mu Burundi kubijanye n'iyubahirizwa ry'amatungo ya leta no kutubahiriza amategeko mu bugenzuzi
ingorane nyamukuru nuko abategetsi b'Urundi batubahiriza amategeko mu bijyanye n'ingene inzego za leta zigenza bisigura yuko iyo abari hejuru y'igihugu batanze akaruro kabi mu kutubahiriza amategeko n'izindi nzego n'abandi bakozi ba leta bato bato vyogura ingene bahiza bagahanwa twovuga nk'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu kugeza no munsi barahiye bakarengwa yuko badashobora kuvuga imitungo bafise kugira ngo kumbure abajerewe gutohoza umunsi amabanga yabo bategetsi yaheze bazoshobora gusuzuma baravye ku mafaranga bahiye mu gashanke ku bindi bari batunze barabi uko batanyonyeje itungo rya amatungo ya leta
iyo neguro y'ishyirahamwe Parseme ije yunganira umugambi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi aho yavuze ko agiye gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu bigo bitandukanye
niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mu ikoreshwa y'uburyo buzohora butangwa uko mwaka utashye. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata by'igihugu bizokoresha bishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokogwa, kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana icyo uburyo cyarose ubwa mbere bwakoreshejwe.
Uwo mugambi mushasha w'ishyirahamwe PASEME kwaba wiswe Notre argent, nos droits, mu rurimi rw'Ikirundi bisigura amafaranga yacu, uburenganzira bwacu. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tukiri mu Burundi, ejo polisi yeretse itangazamakuru abagabo umunani barimo abapolisi batatu n'umusirikare umwe irega ko bagendaga biyitirira inzego z'umutekano maze bakanyereza abantu kandi bakanasahura. Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi kuri iyi nkuru.
Igipolisi cy'u Burundi gisigura ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano basigaye bakoresha ibikoresho by'akazi mu guhungabanya umutekano, mu kunyuruza abantu no kubasahura utwabo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitangarije i Bujumbura amaze kwerekana abagabo umunani bafashwe muri ubwo buryo.
Ni nkozi z'ikibi umunani bagizwe n'abajejwe umutekano, umwe wo mu gisirikare hamwe na batatu bo mu gipolisi cy'u Burundi, hamwe rero n'abandi batari muri izo nzego abamwe bita abasivile bashika kuri bane. Aba rero bakaba bari mu mugwi warugize amezi unyuruza abantu kongera ukabambura mbere ukanitirira amabanga batajejwe muri izi nzego zibiri. Bafashwe ku matariki ya 17, 18 na 20 z'ukwezi kwa gatanu bafatirwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura, bafashwe n'abajejwe umutekano. Kuva mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere hariho abantu bagiye baribwa babanje kunyuruzwa, hama baje kubiba bakabarekura. Bose ntibarafatwa, mugabo abakuru bakuru bari muri uno mugwi nka bose nibo baba tuberetse.
Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagisagara cha Bujumbura ntibahengeshanije kwidoga no kwitura igipolisi, bavuga ko hari abantu bambaye impuzu za gisirikare n'igipolisi bafise inkoho bagize umugwi w'abasuma utaramenyekana. Amwe mu mashirahamwe yigenga nka Foricone F rihane agateka kazi na muntu rikorera mu Burundi rirashima ko abanyuruza abantu basigaye bafatwa bagahanwa. Gerard Hakizimana atwara iryo shirahamwe.
Ibyo natwibutswa amatwi y'ubuzatari hake ko mu bijyanye na gatakazi na muntu hari intambwe igihugu cyateye mu bijyanye nabo babanyuruzwa cyangwa abo babahohoterwa, nitwo bihakana. Ariko twebwe icyo dushima nuko tubona ko inzego z'igihugu ziri ku kivi, na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye. Ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagurukiye ibijyanye na gatakazi na muntu.
Igipolisi cyemeje ko abo bafashwe ari bo basigura ubwa inzego z'umutekano maze zikagirizwa ko ari zo zihohotera abanyagihugu, kiragabisha ko bazohanwa bimwe by'akarorero.
Dufatiye rero kuri buno bubisha bwabaye, biraboneka yuko hari umugwi warugize imisi ukora mabi atandukanye, kandi bamwe bakabikora bambaye n'impuzu z'abajijwe umutekano n'ibikoresho by'abajijwe umutekano. Urabona ko bari bafise menote kijya cyuma babohesha inkozi z'ikibi, bari bafite n'inkoho, bamwe bakigira aba opeji bajya abanyamira bamizijwe amatohoza, abandi bakigira abakozi bo mu rwego rwigendereza mbere bakaniha n'amapete yo hejuru. Ibi rero ababikorerwa canke abavyumva baca bumva yuko ari zanzego ziriko zirakora ubu bubisha butagira izina bwo kunyuruza, bwo kwambura no kwitirira amabanga y'abakora muri zino nzego. Ariko murabona yuko ari akagwa inkozi z'ikibi, bamwe bari muri izi nzego n'abatari muri zino nzego bagiye hamwe bagira uwo mugambi w'ububisha wo gukora ibyaha ibinyuranye n'ibyo abari muri zino nzego babajejwe. Nico gituma babone kwitukirisha aho gutukirisha izi nzego zisanzwe ahubwo zijejwe gutohoza no kubuza ko abantu bahungabanya agateka k'abandi.
Inyuma y'amatohoza bazoca bashikirizwa ubutungane nk'uko inzego z'umutekano zabishikirije. Abibwe muri ubwo buryo nabo bahamagarirwa kwitura ubutungane kugira ngo basubizwe utwabo. Inzego z'umutekano zimenyesha ko ibintu by'agaciro n'amafaranga yaramaze kwibwa arenga 200,000 y'amarundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu, naha amakuru yo muri aka kanya aho murije, ariko ntimuze gucikwa na ya saa saba iwacu mu ntara n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa kumi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.